Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutseho neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu. Tudatinze duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe na Aloyce Bigirimana.
Mwaramutse Edi, turahera kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Abanyarwanda baba bijana nibo bajabutse umupaka binjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu minsi iheze, bavuga ko bariko barahunga amategeko y'igihugu cyabo abasaba gucandagwa COVID-19. Ustanteri Mwizinga rya Ijwi Karongo Kalaja yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ku migwi mito mito y'Abanyarwanda yinjiye iciye mu bwato ishikira mu bumanuko bw'iryo zinga kunkengera y'ikiyaga cya Kivu. Avuga kandi ko bamaze gutorokanya abarenga ijana kandi abategetsi bakaba bariko barababaza igituma bahunga. Ide Bakalu na warongo ishyirahamwe ry'abanyagihugu bo muri Ijwi baba mu gisagara cya Bukavu ni muri Kivu ibumanuko, nawe avuga ko abategetsi bo mu gace ka Ntambuka babonye abantu bashika ijana bajabutse ku munsi wa kabiri. Avuga ko abanyarwanda bavuga ko bariko barahunga kubera urukingo rwa COVID-19. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolanda Makolo mu minsi iheze yavuze ko abanyarwanda bose bakwije ibisabwa hamwe n'abahaba basabwa gucandagwa kugira bikingire bonyine ubwabo kandi bongere bakingire nabo babana. Muri ako karere nyine umwe mu bashinze umwari w'abaroberi wamuka muri Uganda bariko bagwanira mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarafashwe. Amakuru ava mu basirikare b'ivyo bihugu bibiri yaravyemejeje ku munsi wa gatatu. Ihagarikwa ry'uwo mutegetsi wo hejuru w'umuhari ADF ryabereye hanze y'igice ibyo bihugu biriko biragwaniramwo n'uwo muhari. Nk'uko aya makuru abandanya bivuga, Benjamin Kisokeranio yabaye umukuru w'iperereza wa ADF gushika mu 2019 kandi yari yegereye cyane wahoze arongoye umuhari Jamil Makulu. Yafashwe ku munsi wa kabiri mu karere ka Uvira mu manuko bwa Kivu nk'uko byavuzwe n'umusirikare wo hejuru mu gisirikare cya RDC atashimye ku izina ryiwe rigaragara. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Ronald Kakurungu yavuze ko Kisokeranio yafatiwe hafi y'urubibe n'u Burundi kandi ubu ari mu minwe y'igisirikare cya Congo. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igisirikare cya Amerika ku nshuro ya mbere kiriko kiratanga agashimwe k'amadolari 50,000 ku bakandida bemera kwinjira mu gisirikare no kwemera kuzokigumamwo imyaka 6. Ni mu gihe icyo gisirikare kiriko kirabura abakozi mu buzi bumwe bumwe bwa nkenegwa bivuye ku kiza cy'umugera wa corona. Igisirikare cya Amerika kivuga ko cyizeye ko gutanga agashimwe k'amafaranga hamwe no guhindura bimwe bimwe muri urwo rwego bizotuma abakiri bato bahurumbira icyo gisirikare. Muri Amerika kandi ubushikiranganji bw'ikigega bwarafashe ibihano ejo ku gatatu ku banyagihugu batanu ba Korea ya Ruguru. Bagirizwa kubikira Korea ya Ruguru ibikoresho byo guhingura ibigwanisho ruho nyanganda na programme za misile. Ibi bihano bikurikiye misile zitandatu zatewe na Korea ya Ruguru kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka uheze. Ibi bihano bibuza ababifatiwe gukora urudandaza muri Amerika kandi bagafatirwa imitungo bahafitiye. Ubushikiranganji bw'ikigega buragabisha uwo wese yukorana nabo harimo n'amabanki ko nawe azokurikizwa ibihano. Mwishyirahamwe mpuzamakungu ONU umunyamabanga mukuru waryo Antonio Guterres avuga ko ibihugu munani bigiye gutakaza uburenganzira bwo gutora mu nama ya bose ya ONU kubera bifise ibirarane by'intererano. Ibi bihugu bigizwe na Irani, Venezuela, Sudani, Antigua na Barbuda, Repubulika ya Congo, Guinea, Papua Nouvelle Guinea na Vanuatu. Amategeko agenga ONU avuga ko igihugu gihiranye ibirarane bingana canke birenga intererano y'imyaka ibiri bica bitakaza uburenganzira bwo gutora.
Aloyzi Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Komeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook. Adresse yacu ni VOA Radio yacu. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.31 na metero 41. Impuzamiryango iharanira ihubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, CLADO, ivuga ko polisi y'u Rwanda yica amategeko ikereka abantu mu bitangazamakuru batarahamwa n'ibyaha.
Ntabwo rero igihe bakeka ko umuntu yakoze icyaha runaka agombye kumuzana ari mu mapingu, bagafata bakushyira mu mapingu bakakwereka itangazamakuru. Urumva ko igihugu cyose abakurikirana iyo televiziyo bose
uyu ni umunyamategeko Pierre Celestin Buhuru mu Rwanda. Mu Burundi, abaharanira uburenganzira bwa muntu barasaba leta gushyira mu bikorwa icyemezo cy'umukuru w'igihugu cyo guha imbabazi abafunzwe 5,000. Ayo makuru n'ayandi ni mukanya, ntimujye kure y'amaradiyo yanyu, muracyari kumwe nanjye Ed Rwema. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Impuzamiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda irasaba Minisitiri w'Ubutabera ko hakurikizwa amategeko ku ihame ryo gufata abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa. Uwo muryango uvuga ko polisi y'u Rwanda yica amategeko ikereka abantu mu bitangazamakuru batarahamwa n'ibyaha. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Mu ibaruwa yayo, impuzamiryango iharanira ubuyobahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, CLADO, yandikiye Minisiteri y'Ubutabera ivuga ko igamije gukora ubuvugizi. Irasaba kubahiriza ihame ryo gukomeza gufatwa nk'umwere ku muntu ukekwaho icyaha cyangwa amakosa, ibizwi nka presumption d'innocence mu rurimi rw'Igifaransa. Impuzamiryango CLADO mu ibaruwa y'amapaji 3 yageneye Minisiteri y'Ubutabera yibanze ku mategeko arebana n'uburenganzira bwa muntu mu ngingo zayo. Yahereye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda risumba yandi mategeko yose. CLADO yanashingiye ku mategeko n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho imikono. Ibaruwa ya CLADO iragaragariza impungenge Minisitiri w'Ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya Leta. CLADO iravuga ko hari abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa yoroheje atanagize ibyaha, polisi y'u Rwanda yereka itangazamakuru cyangwa ikabagaragaza mu majwi no mu mashusho ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Iravuga ko ibyo bibakoze isoni n'ikimwaro mu ruhame kandi bikabasebya. Ibivugwa n'impuzamiryango CLADO nabyo bikunze kumvikana abanyamategeko babisaba ubucamanza mu nkiko. Umunyamategeko Pierre Celestin Buhuru akavuga ko ihama ruko umuntu aba agomba gukomeza gufatwa nk'umwere kuko ibindi birushaho kumusuzuguza.
Ikintu cya mbere ni uko cya gitinyiro cya muntu yarafite cyacyubahiro yagombaga guhabwa abacyambuwe n'urwego rugishakisha ibimenyetso, kandi uwo muntu wenda bakazagira igihe bakamurekura cyangwa se akaba umwere ariko cyatinyiro cye buryo kiba cyahungabanyijwe. Iriya ngingo ya 13 ivuga ko leta ifite inshingano zo kumwubaha no kumurinda no kumurengera. Ntabwo rero igihe bakeka ko umuntu yakoze icyaha runaka agombye kumuzana ari mu mapingu, bagafata bagushyira mu mapingu bakakwereka itangazamakuru. Urumva ko igihugu cyose abakurikirana iyo televiziyo bose bahita bagufata nk'aho uri igisambo rwose, nk'aho wahamwe n'icyaha kandi ibimenyetso batari banabigirana.
Mu gushaka kumenya koko niba ibikubiye mu ibaruwa ya CLADO hari isano byaba bifitanye n'abo byabayeho, Ijwi rya Amerika yabajije Bwana Olivier Tuyisenge, n'umusizi w'umunyarwanda. Uyu yakoze ubukwe mu mwaka ushize w'2021 ariko yisanze polisi imutwaranye n'abo bari kumwe ibashinja kurenga ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo COVID-19. Kuri we nk'umuntu ukomera ku muco abifata nko guhururiza abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa bihabanye n'umuco nyarwanda.
Yewe ubwo nibaza ko nka polisi aho kugira ngo nibura baberekane kuriya babashyire imbere itangazamakuru, ahubwo nibaza polisi y'u Rwanda nibura yajya ikora statement nk'itangazo rigenewe abanyamakuru sepa igihe cyo bazaba bahamwe n'icyaha cyangwa byemejwe. Polisi y'u Rwanda izababereka ariko apana mbere kuko nk'ubu ni ukuri kw'Imana inkwano nyura ukumva umuntu aravuze ngango dore wa munyamasuti.
Izo rero ni ingaruka byakugizeho?
Njyewe ingaruka kubera ko ndi umuntu utita ku bintu, umugore wanjye wenda we byasimugizeho, dore wa mugeni wa wundi bafu
afunzwe.
Twahamagaye Bwana Emmanuel Rugira Shebuja Ministri w'Ubutabera cyarimwe n'intumwa nkuru ya Leta tugamije kumva icyo avuga kuri ingingo ntibyadukundiye. Bwana Ugira Shebuja ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje. Umusizi Twisenge akavuga ko no mu gihe abanyamakuru bahamagariwe inkuru z'abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa bagombye kubikorana ubushishozi.
Ari igihe muri ziriya kesi rero zo kuvuga ngo runaka yeretswe itangazamakuru, umunyamakuru ashiduka ari gushinyagura no gusonga umuntu ariko atabizi. Kira ngo yeza kazi ke ibintu bigenda uri kumbaza ngo tunyurire muko byagenze kandi we nk'umunyamakuru bajya kuguhamagara ngo uzuka faringi iyo nkuru wowe waruje kubwira abanyarwanda uko byagenze nibutse bizi surabaze
ku munyamategeko buhuru agasanga hari cyo ministeri yagombye gukora akibona iyi barwa y'impuzamiryango irengera uburenganzira bwa muntu mu Rwanda Claude.
Ikintu cya mbere nuko yasaba zanziko ziri mu nshingano ze kuko yabaribu yamugenza cyaha gose nibo ba mbere bari munsi inshingano za ministeri w'ubutabera. Icyo rero yakagombye kukibibutsa kuko twebwe dusanga ziranzego rwose zikapye kandi mu guhungabanya icyacyubahiro cy'umuntu ukekwaho icyaha, ministeri rero afite uburenganzira, afite n'ububasha ashingiye kuri konstitisiyo yo kwavuga ati mworoshye gatoya icyo gitinyiro icyo cyubahiro cy'umuntu ngo kigarukeho.
Icyakora ufatiye ku bihe polisi y'u Rwanda yereka itangazamakuru bakekwaho ibyaha ibikomeye n'ibyoroheje ndetse n'abakekwaho amakosa bishobora kugorana ko ibyo Claudisaba yahita ibibonera igisubizo kiboneye. Ni inkuru tuzakomeza gukurikirana hazagira igihinduka tukabibagezaho. Gusa polisi y'u Rwanda mu minsi yashizeyo yigeze gutangaza ko ibyo ikora nta mategeko abiyibuza. Eh, bagira ubusa ijwi rya Amerika. Ikigali.
Muri Tanzania abantu 14 barimo abanyamakuru 5 baguye mu mpanuka y'imodoka yabereye mu ntara ya Mwanza. Imihango yo kubasezeraho yabaye kuri uyu wa gatatu mbere yo gushyingurwa buri wese aho akomoka. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yihanganishije imiryango y'abagize ibyago. Ni inkuru twateguriwe na James Jovin muri Tanzania.
Igisanganya ryabaye ejo kuwa kabiri aho imodokari yarimwo abo banyamakuru yagonganye imbona nkubone n'iyindi yunguruza abantu n'ibintu. Abo banyamakuru bose hamwe bari mu rugendo rw'umukuru w'intara ya Mwanza Bwana Robert Gabriel mu ikomine yitwa Ukerewe. Gusa izindi modokari zibiri zarimwo uwo mukuru w'intara n'abandi bakozi ba leta zo ntacyo zabaye. Abapfuye ni Husi na Miranzi yakorera ikinyamakuru ITV, Johari Shani yakorera Uhuru Digital, Anthony Chua wo mu kinyamakuru Habari Leo, Abel Ngapenda yari umuvugirizi w'intara ya Mwanza, Steven Msengi umuvugirizi w'ikomine yitwa Ukerewe hamwe na shoferi yatwaza iyo modokari Bwana Paulo Silanga. Abandi bantu 8 bapfiriye mu modokari ntoyi yunguruza abantu n'ibintu ariyo yagonganye niyo yarimwo abanyamakuru. Gusa abanyamakuru 2 barahakijwe ariko barakomeretse cyane. Nabo ni Tunu Hermani umunyamakuru yigenga hamwe na Ivan Chua akorera ikinyamakuru Icon TV. Nyuma y'iryo sanganya mukuru w'intara ya Mwanza Bwana Robert Gabriel yabariye abanyamakuru yuko leta iri mu bihe bikomeye cyane. Yasabye abanyagihugu mu ntara ya Mwanza kwihangana.
Mwapoteze waandishi wa habari wazalendo wanaolipenda taifa lao.
Turatakaje abamenyeshamakuru beranda bakunda igihugu cyabo. Turi mu bihe bikomeye cyane. Igipolisi kirimo kubandanya gikora iperereza kuri iri sanganya. Gusa twari mu rugendo mu modokari 3 y'abanyamakuru niyo yagize isanganya. Ntore akakanya guhoza imiryango yabo yose hamwe n'abanyamakuru mu gihugu cya Tanzania.
Pamoja na watumishi wa ofisi ya mkuu wa mkoa na wote wana ndugu wote ni mapenzi mema waandishi wa habari wote.
Presidenti wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yahojeje malira imiryango yose yapfiriwe n'inshuti zabo abasaba kwihangana muri iki gihe gikomeye barimwo.
Jali mbaya iliyotokea kule Simiu, mkuu wa mkoa alikuwa anakwenda ziara kukagua miradi mbalimbali.
Hari impanuka mbi cyane yabereye mu ntara ya Simiyu. Umukuru w'intara ya Mwanza yari mu rugendo kuraba ibikorwa bya leta bitandukanye muri komine yitwa Ukerewe. Abanyamakuru 5 bahasize ubuzima. Abantu bose hamwe bapfiriye muri iyo mpanuka ni 14. Ndabasabiye ku Mana ibakire kandi nongere impoze amarira imiryango yose yabuze ababo iri mu ntara zitandukanye.
Lakini pia kwa niaba yenu tuwape pole wananchi wote wa mikoa ile ambao wamepoteza ndugu zao.
Umuhango wo gusezera bwa nyuma ibiziga byabo bantu 14 bapfiriye muri iyo mpanuka wabaye kuri uyu wa gatatu mu kibuga cy'umupira Nyamagana nyuma yaho aho buri umwe umwe azoca janwa gushingurwa aho yavukiye umujyango wiwe kuva mu gihugu cya Tanzania James Jovini kubwijwi rya America
Iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Hanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Kire mwisanzuye kwijwi rya America ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Komeje gutega amatwi radio ijwi rya America ivugira I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi kubanyororo barenga ibihumbi bitanu umukuru w'igihugu yari yahaye imbabazi mu mwaka w'2021 abantu ibihumbi 2700 bonyine nibo barekuwe ibyo bitangazwa n'ishyirahamwe ntabariza riharanira uburenganzira bw'imfungwa n'imiryango yabo rigasaba ko ibyemezo perezida afata abagomba kubishyira mu bikorwa batabibera intambamyi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza
mu itangazo ryasohoye ishyirahamwe ntabariza ryashimye ingingo ya perezida yo kurekura abanyororo yatangaje ku munsi wa nyuma urangiza umwaka w'2021 umukuru w'iryo shyirahamwe Jean-Marie Nshimirimana yemeza ko inzu z'imbohe mu Burundi zahindutse nk'ikuburiro abafungwa umurengera bakaba bafunzwe atamva zumvikana zihari bitewe n'uko hari abantu bagiye bitwaza Kenya n'amabanga bafise mu gufungisha abantu uko bavyishakiye asaba barundi bose kuvira hasi rimwe bakagwanya akarenganyo
ari byo rero twagiye turabona mu ishyirahamwe ntabariza byakwegeye abarundi benshi mu mabohero atandukanye ugasanga yagiye kuba nk'icukiro kubera ukurundana kw'abantu benshi bimwe bimwe rero byavuye ku babe gito b'abarundi bamwe bamwe avuga ati ko mfise igikenye reka nyarucari akaba adasimuvugira ndamufungishe agatelefona procurere agatelefona umuopeje kanaka ati mumfungiro biraduhaye intege rero abarundi twese ko tukwiye guhagurukira icyarimwe kugira turwanye akarenganyo kandi turwanye n'indongozi zimwe zimwe zifata uburongozi nk'icibare kumenga n'ubwo gucinyiza abandi
ibitigiri by'umurengera mu mabohero na perezida Evariste Ndayishimiye biramuraje ishinga kwa 31 ukwezi kwa 12 mu kiganiro yaremesheje n'abanyagihugu hamwe n'abamenyesha makuru yavuze ko yifuza kubigwanya yemeza ko kubwiwe inzu z'imbohe zikwiye kurungikwamo abicanyi bonyene
ukazibona n'imanza zitajanye n'ubwicanyi umuntu yagiye gupfungwa ngo naka ngo aheraniye naka ngo yagiye gupfungwa sinifuza yuko jende bona mu munyororo abantu bapfungwa atarabicanyi tubaduhonze mu gihugu umuntu ariko arakora akorera igihugu ariko arakora ibimuteza imbere uciye mujyana kumubika uri wenyine ucumugaburira niwe ucirondera mugerera umutekano nibohero naho kujya abicanye kugira ngo dukingire abenegihugu ko twabonye ari abicanye hakabaho gukosorerwa abantu be babicanye nibo kujya mu munyororo
mu kurindira ko iyo ntumbere ishikwa ko mu mahoro atari make abafungwa bavuga ko badafite imiryango hafi yaho babohewe bagemurira bamabuze ibyo bafungura umukuru wa ntabariza ahamagarira bakuru b'amabohero kwijurukira kurimisha mu mirima kugira ngo barinde kigo yabo bajejwe
bararikiye ubuyobozi bukuru bw'amabohero abarongo y'amabohero mu Burundi ijya mirima bafise y'amafirizo hakabanyoro bavundira mu munyororo basohore amaboko baje kurima y'amahegitari tuzi yo mu Rumonge y'amahegitari tuzi yo bwawe kurimimba abanyororo bafungura injya bahindurirwe batanye kuri bwa bugari na bya biharage bahindurirwe bafungura imboga mbere bishobotse borore bafungure n'inyama birashoboka umuntu umwe arorora akagira ubworozi buri mw'inka 10 cyangwa 15 mbe ndaretse abantu babari igihumbi
mu kwa gatanu umwaka uheze perezida Evariste Ndayishimiye yahaye ikigwamwe imbohe zirenga 5000 ariko abagera ku 2700 nibo batezuriwe gusa hamu cyifuzo cya kizigenza cyo kurikizwa abishaka nshimye imana rongoye ntabariza sanga nimiburiye buriho kwizegenza abanyororo barenga ibihumbi ndwi
se barunda rinza avuga ati dukurekura abantu bose batagirizwa ubwikanyi amwe byokorwa byukuri neza nko yabisabye hazotaha abanyororo bashika ibihumbi ndwi mugabo hamwe tubona neza ko se barundi bavuze tazoshika ibihumbi bitanu hagacare kugubi ibihumbi bibiri n'amajana indwi intambamye hari ndayibabwira arabivuga mugabo haraja uwundi mugwi ugiye kuraba dosiye y'abagire bareku arero amadosiye dusa acasanga afashwe intambamye bayemo ugasanga yaraciriwe umunyororo mugabo hari kwihadaba iyo hadabo ntiyaririshe
mu kiganiro cyo kumunsi urangiza umwaka mukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeje ko mu byarazwe bigoye harimo igisata cy'ubutungane avuga ko imanza ibihumbi amajana ari birarane ahamagarira abacamanza kuzikura mu nzira kugira ngo uyu mwaka urubanza rwatebye ruzomare n'imiburiye buri iminsi itarenga ijana
nitwavuga ngo ubutungane bwari bwiza mu gihugu oya ibintu byose byari byarabaye nabi imanza zonyine zabaye ikirare twagize rusasuma yazo dusangana ibihumbi amajana n'amajana urubanza hako uruca ntirushe mungiro wopfurureka ubwo twashaka kuba twihutire izacitse zibanze zije mu ngiro hanyuma duce rero tujya kuri za zire nazo zitaracika tuzimare nazo nyene mu mwaka uza tufise intumbero yuko atarubanza bomara nk'amezi atatu rutarahera
Burundi busa amabahero 11 afite ubushobozi bwo kwakira abantu batarenga 494 ariko amaraporo y'ubuyobozi bukuru bw'amabohero n'amashyirahamwe yahani hagati hakabafungwa yerekana ko ubu abayabarizwamo barenga 13,000 ibituma imibereho yabo ikomeza gutituka nk'uko amashyirahamwe yahanira uburenganzira bwabo abishyikiriza Eroje uri Kaneza Ijwi rya Amerika
bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Tugume mu Burundi abaturage bakoresha umuhanda nimero 7 baravuga ko hatagize igikorwa vuba ushobora gusenyuka Burundi umuyobozi mukuru ukuriye ibyerekeye amateme n'imihanda arahumuriza aba baturage n'inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye ibifashijwemo n'abakunzi bayo dusomerwa na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda
uvuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura urenganye ibiro vya zone Musaga iri mu manuko bw'ico gisagara hari ikimenyetso cerekana ko iyo barabara ligiramiwe ikiraro cungikanya zone Musaga na quartier Kamesa iyo zone nyene caracitse burundu kugira uruja n'uruza rubandanye haciwe iruhande y'ico kiraro akabarabara kimfata kibanza ugeze ku kilometero 7 mu mitumbi hanamye y'intara ya Bujumbura hafi ya paruwase gatolika ya Buhonga ibarabara ry'igihugu inimero 7 ni 21 ntiribe rigihita hamwe atagikozwe vuba uretse ko abakunzi b'Ijwi rya Amerika bavyiboneye bamwe mu bari camwo babifitiye gihamya
amakenga turayafise cyane kose yuko tubona yuko umwanya n'umwanya ndishobora no gucika imodoka cyangwa uruja n'uruja rw'ibintu bisubire kurenga uri kurabiraba imodoka zibiri ntizishobora kuhahwanira imwe ibanza kubisa igindi mu kurinda yuko iyindi irenga
bivanye n'ukuntu iri barabara usanga ririmo ibinogo ahandi naho ugasanga rirahengamye turema dutwaye nk'umuntu agwaye tumushikanye iyaza yahwereye
cyo ngaha muri komini nyabiraba kuri 17 kuko ni kenshi twamarucanga tukabona amasanganya n'abantu n'ugupfa bagapfa nkati ko turagenda ngaha ku mubaru ugasanga imodoka iraduhitanye cyangwa irahitaye umuntu
iruhande yo gusaba ko iryo barabara rigeramiwe kandi rifitiye akamaro kanini igihugu na bene cyo ababa mu micungararo yaho iryo barabara rica mu ntara ya Bujumbura baragerageza kuri sana naho bidafashe bavyuka buri gitondo bafurira ibinogo biri muri iryo barabara rya kaburimbo bakoresheje ivu
kuva abashinwa baza kuhakora harakoze hamaranye kandi ahantu imodoka zipfa ruguru nka zijya zipakiye imiziko zihaduka zigasubira inyuma hajya najya makamyo ava hanze raduka imvura yaguye kanyerera aho imbere mubona
kwa kadungura imodoka imanutse
twatewe n'imbabazi kubera ababyeyi bamamashe muri libarabara naje shobora kuri camwe ndi mu modoka kimere ndi ku moto mugabo kenshi ryamajyabayirimwe amasanganya menshi turaba volontaire amatuba yo kwivolonta turavuga kuti reka dukore ikiciza uje barakora ibereye nibazo duhemba
umuyobozi mukuru arongo igisata kijejwe iby'amabarabara mu Burundi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko hari amabarabara makuru makuru agiramiwe n'isidagurika kubera ko amaze imyaka myinshi. Regis Mpawe nayo arongoye igisata kijejwe amabarabara akavuga ko bidahita vyoroha mu gutanguza ibikorwa byo kuyasanura
kubera biba bisaba amahera menshi cyane, birasaba yuko dusabana ingurane ibindi bihugu canke tukikora ku bandi dusanzwe dukorana nka Banki Mondiale na Bade ahandi gukora amabarabara bisanzwe kuyasubiramo kuko ibarabara n'inyubakwa nk'izindi nyubakwa zose riragira ingorane ugasanga ari aho ryononekaye canke aho ryasidutse ibyo twita mu Gifaransa entretien ibyohe n'amafaranga aba muri leta y'u Burundi. Ayo rero tuba tuyazi neza nk'ubu leta yaratanze amafaranga ashika imiliyardi 25 yo kugira ngo aya mabarabara asanzwe yari ahari tuze turayasubiramo tuyakora neza mugabo ayandi kukubera usanga ari bikorwa bifata ku myaka ibiri cyangwa itatu amafaranga abari muri budget igihugu na mafaranga abayasabwe kungurane cyanke abayasabwe ko imfashanyo
uwo mutegetsi ariko akavuga ko leta itareza amaboko untumbero gusanura iyo mihora ifise uruhare rudasanzwe mu iterambere ry'igihugu n'abakibamwo. Mawe n'Imana agafatira ku mabarabara aza yaratanguwe gusanurwa
amabarabara shikani Bujumbura menshi ariko arakura kandi yakubiye rimwe nicyo gituma batanguye kuyakora murabona nkiri ya Bujumbura cy'ibitoki twaratanguye kurikora rikorera naherahezwa hariho nibarabara rija mu Rumonge ariryo bita ibarabara rikuru rigira gatatu rikorera kogwa ku Binyanza rake gushika mu Rumonge naho nyene ibikorwa byaratanguye kuva mu Rumonge gushika igitaza ibikorwa naho nyene byaratanguye va igitaza gushika iBujumbura turiko turarondera uburyo kugira ngo iryo naryo nyene ritangure gukogwa.
Ibarabara ry'igihugu ni 7 muri kino gihe rigeramiwe n'isidagurika rifise uburebure bungana na 130 rifatanya umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Rutana iri mu bumanuko bw'u Burundi riciye mu ntara za Bujumbura na Bururi.
Mu makuru y'imikino kuri uyu wa kane mu gihugu cya Kameruni harakomeza imikino y'igikombe cya Afrika y'ibihugu mu mpira w'amaguru hakinwa imikino yo mu itsinda A. Ikipe ya Kameruni irahura na Ethiopia, Cape Verde ihure na Burkina Faso. Muri iri tsinda Kameruni na Cape Verde nizo ziriyoboye nyuma yo gutsinda imikino yazo ya mbere. Kuri wa gatatu mu itsinda F, Mali yatsinze Tunisia igitego kimwe ku busa, Gambia itsinda Mauritania nayo igitego kimwe ku busa.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Shuti mwari muduteze amatwi, aha niho ibiganiro byacu byo kuri isaha bihumurije. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bose bagize uruhare muri ibi biganiro. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muri hose.
Umugabo nyamugabo arangwa n'imigabo, andamati kunanzika nana yumujinya nagachiki meje ahara ni kuri oke ni mutamuzi mumenye hale mena kaziri jambo ye ni womuna kengu hae usabi hala niriteka matubi numurimo, nukite kubyo bavuga.